Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edirwe mu basuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha. U Rwanda rwatangiye gahunda yo gutanga doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19.
Ngumvishe nshare nk'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari. Iyo ubungiye kwicara, ngiye kwicara nange ya minota 15 nishira ndabona nge mu kazi.
Je nta bwoba kuko numvaga nta kibazo, ubarangije kunkingira. Ndamfasha akanya 15 nyiruhuka nyuma mpite nitahira.
Abo ni bamwe mu batuye umujyi wa Kigali bakimara guhabwa urukingo. Amakuru y'ibanze ava mu bushakashatsi burimo gukorwa n'abahanga mu by'ubuvuzi agaragaza ko ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwitwa Omicron bwabonetse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mbere ya Afurika y'Epfo. Ikirwa cya Barbados muri Amerika y'Epfo cyabaye Repubulika nyuma yo kwitandukanya n'ubwami bw'Ubwongereza. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya nimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha, reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yihanangirije Uburusiya kugabanya ubushotoranyi ikorera igihugu cya Ukraine, ivuga ko itazihanganira icyo gihugu kiramutse kigabye ibitero kuri Ukraine. Ni inkuru twateguriwe na Diane Nenahazwe.
Mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru ari mu gisagara ca Riga muri Latvia, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'andi makungu Anthony Blinken yasiguye ko Amerika itewe impungenge n'uruja n'uruza rw'ingabo z'Uburusiya ku mupaka ico gihugu gihana na Ukraine. Muri ico kiganiro, Anthony Blinken yavuze ko Uburusiya bwihenze bugasubira gusomborotsa Ukraine buzohura n'ingaruka zikomeye. Umunyamabanga mukuru wa NATO Jens nawe yasavye Uburusiya kugabanya icuka kibi, asigura ko bugasubira gusotora Ukraine buzohura n'ingaruka za politike n'ubutunzi. Mu gihe bitegekanije ko ico kibazo c'Uburusiya kigaruka mu biganiro vy'abashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu bigize ishiramwe rijejwe kwivuna abansi mu nama iri kubera mu gisagara ca Riga, Blinken yavuze ko azogira vyinshi, akivuga ko inyuma y'imishikirano azogirana na bagenzi biwe bari kumwe mu ishiramwe rya NATO. Inama y'ibihugu bigize NATO iriko iba mu gihe ibihugu vya Latvia, Lithuania bigize iryo shirahamwe bihanganye n'ikibazo c'abimukira baca ku mupaka wa Belarusi, umwe bwa Buraya bukabwagiriza president w'ico gihugu guhungabanya umuryango umwe bwa Buraya biciye mu gutera intege abimukira baca ku mupaka wabwo. Anthony Blinken ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu aha akavuga ko Amerika n'ubumwe bwa Buraya biteguriye gufatira ibindi bihano Belarusi kubera ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, ukutubahiriza demokrasi no guhonyanga amategeko mpuzamakungu.
Diane Nininahazwe akomeze atugezaho n'iyi nkuru ijyanye n'uko amakuru y'ibanze ava mu bushakashatsi burimo gukorwa n'abahanga mu by'ubuvuzi agaragaza ko ubwoko bushya bwa virusi ya corona bwitwa Omicron bwabonetse mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi mbere ya Afurika y'Epfo.
Abategetsi bo muri Holland bemeje uno munsi kwa kabiri ko ibipimo vya mbere vy'abanduye Omicron vyabonetse imbere y'itariki ya 19 uku kwezi kwa 11. Ni ukuvuga indwi imwe imbere y'uko ubwo bwoko butowe mu bipimo vy'ingenzi zavuye muri Afurika y'Epfo kwa gatanu zerekeza Amsterdam ku murwa mukuru wa Holland. Kugeza ino saha ibihugu bimaze kwemera ko vyinjiranywe na Omicron ni Ubuyapani, Ubufaransa, Ubwongereza, Canada, Ecosse, Australia, Autrichia, Espagne na Suede. Stéphane Bancel atwara sosiyete ya Moderna iri mu zakoze incanco za virusi ya corona, mu kiganiro yahaye ikimenyeshamakuru The Financial Times yavuze ko afatiye kuko ngene Omicron iriko irakwiragira n'ingene yandukira, incanco za COVID-19 zisanzwe zihari zishobora kutazohangana n'ubwo bwoko bushasha nk'ingene zahanganye n'ubundi bwoko burimo Delta. abahinga ba kaminuza yo mu Bwongereza Oxford nabo bari mu bakoze ucancho rwa AstraZeneca bo yamara mu itangazo basohoye bavuze ko incancho zihari ku bwabo zishobora guhangana na Omicron bibaye ngombwa bakavuga ko biteguriye kuduza ubukari bw'incancho zihasanzwe ukutavuga rumwe ku nguvu z'incancho zihari mu gukinga ubwoko bushasha bwa Omicron kuhari mu gihe ishami rya UNU ryitamagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ryo risanga Omicron ije kwibutsa abibaza ko urugamba rwo kugwanya corona rugeze kure bibesha
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikirwa cya Barbados muri Amerika yepfo cyabaye Repubulika nyuma yo kwitandukanya n'ubwami bw'Ubwongereza ni inkuru twateguriwe na Oriane Tangishaka
iryo zinga ryari risanzwe ritwagwa n'umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth wa kabiri kuva mu bihe bya gikoroni Umwamikazi Elizabeth yagenye umupfasoni Sandra Mason kuyobora iyo Repubulika nshasha. Umupfasoni Mason yimitswe muri ayo mabanga umwanya muto inyuma ya saa sita z'ijoro bucari kuri uno munsi wa kabiri. Iryo hanahana ry'ubutegetsi ryavuye ku ngingo yafashwe n'inama nshingamateka y'Ubwongereza inyuma y'imyaka irenga mirongo ibiri hasabwa ko iryo zinga ritazigwa Little England Ubwongereza buto ryigenga. Umupfasoni Mason yatowe ku bice bibiri kuri bitatu by'abagize inama nshingamateka mu bategetsi b'iteka bitabiriye urubanza rwo kwimika umupfasoni Mason harimwo umuganwa Charles w'Ubwongereza yashitse kuri iryo zinga rya Barbados ku munsi w'Imana iryo zinga ribamwo abantu barenga ibihumbi amajana atatu yari kimwe mu bihugu by'akarere ka Karayibe bitunzwe n'igisata c'ingenzi icy'ubuhinguzi hamwe n'icy'ubutunzi Bukebuke Barbados yagiri itandukanya n'amateka ya gikoroni inyuma yaho yikukiye ku Bwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu na gatandatu. Aho hari inyuma y'imyaka amajana atatu uhereye igihe ingenzi z'Abongereza bashika kuri iryo zinga bakagira ihinguriro rikomeye ry'isukari ryakoresha Abanyafurika nk'abaja.
Barakoze Oriane Tangishaka na Diane Nininazwe batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwatangiye gahunda yo gutanga dozi ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19. Ni gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuvuzi n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iyi gahunda yatangiriye mu bakora mu rwego rw'ubuzima n'abarengeje imyaka 50 y'amavuko. Ku munsi wa mbere w'iki gikorwa wasangaga abaturage bataramenya ibyabaye ijwi rya Amerika ryageze mu kigo nderabuzima cya Bumbogo mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo ni mu mujyi wa Kigali risanga benshi mu bo bireba bagaragaza ko badasobanukiwe iyi gahunda gukingira COVID-19 byari bikomeje ariko hakingirwa abafata doze ya kabiri kuri doze ya gatatu yatangijwe kuri uyu wa kabiri Madamu Benihirwe Alexia umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Bumbogo asobanura ko batangiye batinze kuko babanje gutegereza amabwiriza
kuri iyi saha nta muntu twari twakingira doze ya gatatu ariko ngire ngo byatewe n'uko amabwiriza asa nkaho yatugezeho atinze ariko amabwiriza twamaze kuyabona n'inkingo turazifite tugiye gukingira Moderna umuntu byibura umaze amezi atandatu awe doze ya kabiri abantu dutangiriraho ni abakozi bakora kwa muganga abandi ni abantu bakuze bafite imyaka 50 gusubiza hejuru abandi ni abantu bafite imyaka 30 gusubiza hejuru ariko bafite ikibazo cy'uburwayi hano bazi diabete umuvuduko w'amaraso
ubuse muratera rw'umuntu yatewe mbere amabwiriza bagabwe ko bimeze bite
Moderna isa nkaho ije vuba ubu rero batanze uburenganzira ku gutanga dozi ya gatatu ku bantu bahawe Pfizer na AstraZeneca
Dozi ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 izatangwa mu byiciro by'abakuze bafite imyaka 50 kuzamura abafite imyaka iri hagati ya 30 na 49 ariko babana n'uburwayi budakira nka diabete umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zidakira ndetse n'abaganga usibye abakozi bo kwa muganga bari basanzwe baje mu kazi abaturage basanzwe babumbogo bavugwa mu byiciro bigomba gukingirwa bo batangaza ko batigeze bamenyeshwa iyi gahunda abanye bamwe ijuru rya Amerika ryasanzwe ku misozi y'iwabo bibereye mu mirimo isanzwe
ntago baraduha umunsi
ntago baratubwira ngo tujye kwikingeza mfite 53
ko n'umuyobozi w'umudugudu satabitubwiye ntago twabimenye
uyu munsi babakingiye simbisi
n'urukingo rwa gatatu
rwa gatatu simbisi
rwa gatatu ntabwo nabije mbisi iza mbere ntacyo zantwaye niba n'urwo rero ari rwiza simbisi
nubwo byagaragaraga ko hari benshi mu baturage bataramenya iby'uru rukingo hari abandi bazaga ku kigo nderabuzima bafite izindi gahunda bagasobanurirwa iby'uru rukingo bagahita basaba kuruhabwa ijwi rya Amerika ryavuganye n'abamaze gukingirwa batangaza ko rutabateye ubwoba kuko atari ubwa mbere baruhawe
ko ndumvishe nshare nk'izisanzwe n'ubundi nta giteye ubwoba gihari iyo ubungiye kwicara ngiye kwicara nanjye ya minota 15 nishira ndabona nge mu kazi
barangije gukingira wowe umva ishye bimeze bite
ngesha nta kibazo shimi imana nabwo nari mfite cyumba nta kibazo ubwa mbere nyine kuko byabaga ari ubwa mbere twumvaga ari ikibazo umuntu adasobanuke ariko amajije kuri untera numvise nta kibazo je nta bwoba kuko numvaga nta kibazo barangije kunkingira ndamfasha akanya 15 nyiruhuka nyuma mpite nitahira
ministeri y'ubuzima itangaza ko urukingo rwa gatatu rutangwa nyuma y'amezi 6 iminsi 180 umuntu amaze gukingirwa byuzuye ahawe doze 2 ku nkingo zikenewe guterwa 2 na doze 1 ku rukingo rusaba guterwa inshuro 1 ministeri y'ubuzima ivuga ko ari mu rwego rwo gushimangira ubudahangarwa bw'umubiri nyuma yaho havugiwe ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 buzwi ku izina rya Omicron imibare itangazwa na ministeri y'ubuzima ya buri munsi igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,964,568 aribo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo mu gihe abagera kuri 3,385,638 aribo bamaze guhabwa doze zombi mibare yabahawe doze ya gatatu y'urukingo rwa COVID-19 yo niratangazwa kuko iki gikorwa cyatangiye kuri uyu wa kabiri Asumta Kaboye ijwi rya Amerika i Kigali
Ingabo za Uganda zatangaje ko zatangiye kugaba ibitero ku nyeshyamba z'umutwe wa ADF ufite ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi w'igisirikare General Flavia Biekwaso yanditse ku rubuga rwa Twitter ko hakozwe ibitero by'indege n'ibifaru. Ibyo biremezwa kandi n'abari ku ruhande rwa Kongo. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Bosco Sebishimbo mu ntara ya Kivu ya ruguru yabiganiyeho na mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana.
Uganda cyamaze gusaba Kongo kugira ngo bifatanye guhasha umwanzi wa ADF. Rero ntabwo byadutangaza kumva ko Uganda yaba yatangiye wenda gukora ibikorwa bya gisirikare ariko ingabo zikiri wabo kandi umugambi umwe akaba ari uwo kugira ngo turebe ko Kongo yaramira abaturage bayo barimo bicwa umunsi ku wundi hariya muri Beni.
Murashaka kuvuga yuko ibyo bisasu bigwa muri pariki ya Virunga biraswa n'ingabo za Uganda ariko zitarinjira ku butaka bwa Kongo?
Nibyo, urabizi ko dusangiye umupaka, ni ngombwa ko ingabo z'Uganda zihasha umwanzi uri hafi y'umupaka kuko kugira ngo umwanzi ye kwegera ubutaka bwabo.
None ko Perezida Tshisekedi yemeye ko zinjira kubera iki zitarinjira hategerejwe iki?
Njyewe ntabwo ndi umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa. Murabizi ko ubutegetsi bw'i Kinshasa n'ubwa province bitandukanye ariko uri analize zanjye nuko hari intambwe guverinoma y'i Kinshasa igomba kumanza gukora iyo kugira ngo parlema imanze yemeze ubwo bushake bw'ingabo zombi gukorera hamwe kugira ngo zigarure umutekano muri Beni na Ituri.
Muri rusange abanyapolitiki mwakiriye mute kiriya cyemezo cyo kwemerera ingabo za Uganda kuza muri Kongo?
Hari benshi bumva ko ni ngombwa ko izo mbaraga zakirwa kuko abaturage barembye hariya muri Beni na Ituri. Ariko hakabaho n'abandi bavuga bati ese ni kuki izo ngabo mukatahise zaje ku zitifashe neza mu bibazo byabereye muri Kongo ubwo hariho umutwe wa RCD Goma ndetse n'indi mitwe nka iriya ya MLC ya Jean Pierre Bemba. Ni kuki izo ngabo zagaruka muri Congo kandi zitafite amateka meza muri aka karere?
Abo ni abanyapolitiki, ariko se abaturage bo kandi ko aribo bagerwaho cyane n'ingaruka z'intambara bo babyakiriye bate?
Reka nkubwire ko abaturage dufashe aya mashyirahamwe twita ngo ni za societe civile, amashyirahamwe twita ngo ni groupe de pression za Lucha n'izindi. Bo baravuga bati ni kuki ejo bundi twabonye Kenya yohereza ingabo nyinshi kuza kwiyunga n'izari zisanzwe zibumbiwe mu kintu twita ngo ni FIB, iya Brigade d'Intervention ya MONUSCO. Harimo Abanyatanzania, hakabamo Abamalawite, bakavuga bati ni kuki abo bose badafasha ingabo kugira ngo zirandure Burundu uriya mutwe wa ADF Beni, ADF Ituri ndetse n'indi mitwe yose ikikije amashamba ya Congo, ikaba itesha umutekano muke abaturage. Abaturage akaba aribyo bibaza, bakavuga bati ese ntabwo zaba ari ingabo zindi nyinshi zitaragira icyo zimara? Mbese ugasanga ko abaturage kuba ingabo nyinshi zirimo zitarashoboye kugira icyo zigeraho, ugasanga ko barimo bavuga ati n'izindi nazo ni ziza ntacyo zizageraho. Twewe nk'abayoboye umutekano muri aka karere tukavuga tuti nyamara Congo kuba yaramaze gufata intambwe, ikaba yaramaze gusinya ko yinjiye muri East Africa Community, ntabwo twagumya gukomeza gufungwa n'akahise ngo tube abaprisonnier b'akahise, ahubwo tukavuga tuti ubwo tubaye mushyirahamwe rimwe n'u Rwanda n'Ubuganda na Kenya na Tanzania n'ibindi, ibyo bihugu bikaba bigomba gushakira inyungu hamwe. Murabizi ko mu migenderanire y'ibihugu nta rukundo rurimo, ahubwo ni inyungu. Rero Uganda irafite inyungu kumva ko ADF yatsinzwe, yaneshejwe, yaranduwe burundu, ndetse n'u Rwanda rukaba rwagira ayo mahirwe rwumva ko imitwe yabiri muri Congo ko yaranduweho burundu. Nkumva ko rero dufashe urugero rw'Ubudage n'Ubufaransa byaje kurwana ariko bikagera nyuma bikumvikana, akaba ariyo kingi ya Union Européenne. Nta kibuza Congo n'Ubuganda n'u Rwanda n'u Burundi kugira ngo byubake ubuhahirane, imigenderanire yubahiriza amategeko, kugira ngo ibyo bihugu byose bibashe kubibonera mu nyungu ndetse n'abaturage bose batekane bakorere hamwe ntacyo bikangana.
Bwana Jean Bosco Sebishimbo, député ukaba na ministre w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndagushimye cyane kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Mu cyumweru gishize mu Burundi habaye imurika ry'ibihangano by'urubyiruko n'ibikorwa bya ba rwiyemezamirimo. Bwari uburyo bwo guha urubyiruko amahirwe yo kugaragaza ko rushobora kwihangira imirimo rukiteza imbere. Byarangiye bafashe icyemezo cyo gushinga ikigo giteza imbere guhanga mu rubyiruko. Claudine Shurwe Ryimana na Hugues Nimpagaritse ni bamwe mu bamuritse ibikorwa byabo. Baganiye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Shurwe Ryimana aratubwira akamaro k'icyo kigo cyo guhanga.
Bimwe mu bintu bikomakomeye byashyizwe ko muri iyi murikagurisha iheruka y'urwaruka, harashyizwe ko hagiye kuba ikigo kijejwe by'abagenda baragira icyo batoye, icyo nokwita mu rurimi rw'Ifaransa Centre de l'Innovation. Ikindi cya kabiri ni uko twabonye ko abafasha Uburundi nk'irishyirahamwe rya Nations Unipinide rijejwe iterambere mu Burundi naryo rizofata mu mugongo bamwe mu bashyizwe imbere bakoze imigambi myiza biri mu ngingo zimwe zimwe nkuru zafashwe.
namwe mushana iga nimpagaritse zimwe mu ngingo zikomeye mubona zapfunditswe nyuma y'iryo muri kagurisha nkize
ingingo zikomeye nuko bajene barashyigikiwe ubuvuga yuko abajene ubu bashyigikiwe mu bafise imigambi kanatsinda ukuri igihugu yavuze ko ibinebwe bikeneye mu gihugu muri iyo hanishwa yamaze iminsi abajene gushika finali barate ivyo bako barakora barategwa intege hanyuma bazahajya bafunditse ko bitari Burundi n'ubushikiranganji butatu harimo guharuka ubandagi inezesha amakuru ubushikiranganji ko bugiye kugira centre d'innovation y'innovation pour les jeunes
mu majambo make rero iyo centre d'innovation bise mu cyongereza youth innovation center kandi ikigo kizoha ingoga urwaruka nashaka ndabaze ku gatwe kanyu madame Shurwegimana Claudine akizera umufise kuri ico kigo ko kizoshora kunagura eka no gufasha urwaruka gushika ku migambi rwishinze wo kwikorera utwabo kangana iki
tewe umwizero ufise ni munini kubera ko nintambwe turiko turaraba Uburundi buriko buratera rero iyo hariho intumbero ya politike ibintu biraheza bikagenda neza hanje mboneraho n'akaryo gushimira n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukuntu no mu majambo yagiye aravumera yavuze yuko ari umugenzi w'abajene ivyo rero bica bituma abajene biyumvira ivyo bateza imbere kurya ibyimvira abajene bafise n'ivyinshi kandi ko nuko iyo Youth Innovation Center kwigiyeho hakaba hariho aba bajejwe iterambere na cyane cyane bo ku rwego rwa Nations Unies bazofasha ku migambi ya mbere yamaze gushyirwa imbere biraboneka yuko n'abandi bazoca baheza babandanye barondera iyindi migambi kandi tukigera ko intumbero politike ihari bizogenda neza jefise umwizero munini ya rero kuri icyo kigo
mweho iga nimpagaritse umwizero cyane akiza mufise kangana
ibyizere kirahari kuri twebwe twiyunganije twatangiye gukora yacu aho hagikiye byaragoraga cyane twe tuvuge ababyeyi bacu badukuriye batwara mu ntwaro akumva umunyabaga ko ari inzira ikintu cyoza iterambere mu gihugu ama icyizere kubona umukuru w'igihugu ingene yegera kugaruka kumenyesha abiha ishusho n'abandi bakabona ko ye gushyigikira abana babo bafite
muri kahise hari imigambi myinshi yashyikirijwe madame Shurwegimana Claudine imigambi yashyikirijwe yo guteza imbere urwaruka eka yo kurufasha gushinga amashyirahamwe gushinga amakoperative ariko gushika ubu urwaruka ruracameze nk'urugifise ingorane ku bwanyu ikintu mwibaza cyotuma abantu bizera ko icyo kigo kizokemura izindi ngorane zose zitashoboye gukemurwa imbere yaho naho hari imigambi myiza ni nk'ibi
ibyo twizigiye bitohava bikemurwa byahora bikunze kugora urwaruka harimo icyo kijyanye n'uburyo hanyuma hariho rero no kutaba umuntu afise abamuhimiriza kuko ubu abaduhimiriza ni ku nzego zose haba mu makomine baraduhimiriza kwiyubakira imigambi baraduhimiriza gutera intambwe no mu byiyumviro rero tubona yuko inzitizi zahora zihari zihavuye ahubwo tugomba dutangure Burundi bushasha dutangure twiyubakire ibyiyumviro byacu twahora dushikiriza nabyo bifate intumbero turavye uko kera byari biri kuko kera umuntu yaragira ibyiyumviro mugabo ntaronke ukuntu aheza ngo ace abishyira mu ngiro rero byo nkuko nagumye ndantangura ndanabivuga mbona yuko intambamyi hanini yaraga intambamyi zahora ari twebwe nyene rimwe na rimwe intambamyi turaba twebwe nyene iyo tugize ubunebwe muvuze muti hariho imigambi nayo yari yasanzwe yari yarateguwe mugabo igaheza ntishyirwe mu ngiro nuko hataba habayihimirizwa rikwiye kandi hataba haje haboneka uburyo bw'ibanze kugira ngo uteze imbere iyo mirimo aha noshima cyane nshima imigambi mikuru y'igihugu harimo nk'iki cyo gushyiraho ibanki y'urwaruka hamwe no gushyiraho cya kigega kizofasha mu kugira ngo urwaruka rushobore kuronka imitahe hanyuma muri catwumva yuko inzitizi zimwe zimwe zahora ziva ku buryo buke cyangwa kudashyigikirwa ziriko zirahava. Rero imigambi ya kera itashoboye gushyirwaho cyangwa ibigo bitashoboye kuramba ko byo uhava bizotandukana n'iki kigo gishasha cyamaze gushyirwaho, turindiriye ko kigaronka haboneka amategeko akigenga.
Mushe ntahe iga n'impagaritse, murabona ko hariho intambamye zishobora kubangamira ishyirwaho ry'icyo kigo Youth Innovation Center cyangwa ishobora gutuma imigambi y'ishingo yose idashobora gushyikirwa.
Njyewe sinavuga ko ari intambamyi gusa, kubera mu ntango uko wabivuze leta yarahimirije, ariko hari mu ntango. Rero niko biraza abantu bakora byijuka n'ibintu byinshi hadakiri ikintu cyose mukwamiza ko. Ni ukuvuga rero iyo innovation ikorera kuri izo ntambamyi zose zishyikirwa. Kuvuga rero amagara gusugaruka niko gukura amaboko mu mwuzi, uvuga ko si umugambi ucurera amaboko kubera leta iri inyuma yawe yamuriza amakungu iri inyuma yawe nawe ucurera amaboko kuzo gishika. Icyo nicyo gukura ugaruka mu nkamera ugenda twarashyigikiwe na pinide agushyikwa na pinide si twese twashyitse. Abakuye amaboko mu mwuzi barerekanye ubwo bufasha buto twaruze berekanye ko ishyitseko n'umutwe turabandana neza. Ni ukuvuga rero ubu nicyo gituma ibihugu bigaruka hamaze kumva ubwo bufasha leta ikaza iza kubafata mu mugongo neza z'amaboko mu muzu kuza n'umugambi ikimwe kuwushyira mu ngiro n'ikindi kudandaza iyo bye cyangwa iyo serivisi y'iwawe kindi kumva urugamba ni urugamba umuntu ari mu kazi ubu ukuri y'uburinganya kumva byose bitabishaka.
Claudine Shurwe Ry'Imana, ibintu mubona byoja ku rutonde rwa mbere icyo kigo cyoshira imbere n'ibihe mu gihe kizaba kimaze gushingwa, mu gihe kizaba cyaronse umutahe wemewe na leta y'u Burundi hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzabakungu bijejwe iterambere PNUD, ibintu mubona byoja ku rutonde rwa mbere n'ibihe?
Murakoze. Ibintu vya mbere vyoja ku rutonde nkuko mwabivuze, amategeko amaze kuhaja y'ico kigo kikaronka n'ubuyobozi canke uburongozi bwiza bizoca bitanga icizere. Hanyuma mu migambi yocija imbere kurusha iyindi, erega yaramaze no gutorwa, twoca dusaba irya migambi icumi ya mbere yamaze torwa yatowe mu ihiganwa ryari rikomeye iyo cumi ya mbere, tukabanza tukabona ivyamwa vyayo vyoheza bikadufasha. Ariko kandi hagaca habandanya haba no guhimiriza bamwe bandi batashoboye gutorwa muri iyo migambi cumi, nabo bagaca babashira ku yindi migwi. Umugwi wa mbere akaba ari umugwi wabo bashoboye gushikana imigambi yabo muri imurikagurisha kandi bagaheza bakizerwa bagatorwa. Hama agacaba nk'uwundi mugwi w'imigambi iriko iragomba guhinyanyurwa kugira ngo ishikire rwa rwego ya yindi migambi yindi yashitsweko. Hama agacaba n'uwundi mugwi nk'uwa gatatu nawo urimwo bazana ivyiyumviro bishasha, bazana ivyo biyumviriye, bazana ivyo ubuvumbuzi bushasha, uburondezi bushasha, uburonzi bushasha, nabo bagaheza bakabakira ari ukuba baherekeza kugira ngo bashike kwihangiro, naho bisaba kuba hariho abagiye barakumurikira babishikeko. Gutyo rero tuca dusanga ari kigo kiriko gitembera kiri dinamike kiri muri muvuma kandi koko kiza kiratwereka impinduka mu kibano aho tubaye mu gihugu cacu. Mwemvuze kuri twasanze icyo kigo kije cyofasha bitari bike, kuko hariho n'abafise utugenegene tundi twishi twama twibaza ngo ni ubuntu butobo, ariko dusanga harimo ubwenge bukomeye cyane, harimo buhinga ukomeye kandi bikanafasha. Rero mpano z'umuntu zose zoroha agaciro bwakwiranye, ariko binashobotse yuko banaho baca bazi wabahinga muri icyo kigo baca bahinyanyura bakaduza izo mpano z'abo bantu kugira zishike ku kintu kiba makro byo bavyiza cyane.
Shuti muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Washyize hamwe aya majwi ni Dieudonne Cyubahiro, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edrwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.